VOA. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda, nongiye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Baje bafata uwo mudamu yacuzaga ibijyanye n'amaji, baradukira baramuhondagura. Sinzi niba hari ikindi bapfaga, ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe. Tubona umudamu yikubise hasi, tubereka uko umwuka uheze.
Uyu ni umwe mu bantu babonye uko umutegarugori w'umuzunguzayi yishwe uyu munsi ku manywa i Kigali kuri Nyabugogo. Ni umwanya w'amakuru mu Rwanda no mu Burundi. Nkuko rero maze kubibabwira mu kanya, i Kigali mu Rwanda aho bategera imodoka z'abagenzi gare routière muri Nyabugogo, abakozi batatu ba Agruni, ikigo cyigenga gishinzwe kugenzura isuku, batawe muri yombi na polisi bakekwaho kwica umutegarugori wacuruzaga ku buryo bita kuzunguza. Uwo mutegarugori yitwa Uwamahoro Theodosie, abaye wa gatatu wishwe muri ubu buryo mu gihe cy'imyaka ibiri. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yagiye kuri Nyabugogo kureba uko byifashe, aratugezaho inkuru.
Byari bicika mu masaa sita muri gari ya Nyabugogo hagati y'abacuruzi batemewe bazwi nk'abazunguzayi n'abashinzwe umutekano, nyuma y'aho umwe mu bazunguzayi Madame Theodosie w'Amahoro apfuye kubera inkoni. Birakekwa ko bamwe mu bagize kampani Agruni ishinzwe irondo ry'isuku Nyabugogo aribo bishyuye umudamu w'imyaka 27. Iyi ni kampani yigenga yahawe isoko n'akarere ka Nyarugenge. Ababibonye bikibababwira ijwi rya Amerika ko abazunguzayi ubutegetsi bw'u Rwanda rufata nk'abateza umwanda mu mujyi wa Kigali, bari hafi gukora imyigaragambyo kubera urupfu rwa mugenzi wabo rukurikira abandi babiri mu gihe cy'imyaka ibiri.
Baje bafata uwo mudamu yacuzaga ibijyanye n'amaji, baradukira baramuhondagura. Sinzi niba hari ikindi bapfaga, ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe. Umudamu bagezeho bashyiraho n'ingumi byari bikabije. N'abantu barahurura bati n'ibiki n'ibiki, tubona umudamu yikubise hasi, tubereka uko umwuka uheze. Noneho bo bari bageze kuri bane, bacitse birukanka. Nibwo abaturage bavugije induru cyane, barasara, barisaza bati ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Abashinzwe umutekano baragira nk'abapolisi nyine, bahita bahamagara mbirase mu buryo kugira ngo batabare uwo muntu wari uryamye aho ngaho ko umwuka wari waheze. Noneho abaturage nibwo bavugije induru bati ntumushyiramo, ahubwo ni ngombwa ko tumujyana aho polisi yashyize abo bantu, abo bantu bakajya kumwihambishiriza. Ubwo nibwo bahise baterura umurambo, bawuzanye bawufashe. Sinzi abo bavanye ingobyi y'abarwayi imenya bayivanye muri ambulance. Ni abaturage rero, kubera uburyo bwari babaye kubera umuntu wabo yapfuye, bavugisha induru cyane bikabije nyine, kugeza ubwo nyine ambulance iteyemo ije gutwara umurambo. Ni ukubera umujinya w'abaturage, barayadukiye barakubise bayimanagura ibiraho gutya nk'ibi ngibi mubona.
Ahabereye muri gare ya Nyabugogo hahise hisukiranye abapolisi n'abasirikare n'imbunda, ku buryo bagaragazaga imyiteguro idasanzwe yo kuba bari bukome imbarutso iyo hagira ikiba gisa n'imyigaragambyo. Byari kandi amarira n'agahinda ku bagize umuryango. Uyu yabwiraga abakekwaho kwica mushiki w'ubwo bari burijwe imodoka ya polisi. Polisi y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko atari ngombwa kugira icyo ivuga kuko byinshi twari twabyiboneye. Ubutegetsi bwa Nyarugenge bwavuze ko bugiye guhagarika iyi kampani y'irondo ry'isuku, igitaraganya kandi bugahangana n'ikibazo cy'abazunguzayi gitunze batari bake mu mujyi wa Kigali. Madame Kayisime Nzaramba ni meya y'akarere ka Nyarugenge.
Turahagarika iyi kampani hanyuma dufate Dasso nk'urwego ruzwi, ariko nayo ntago yakora yonyine. Mwabibonye ko rwose ni benshi abantu bari ahangaha, bazafatikanya hamwe na polisi kugira ngo noneho turebe ukuntu twabasha guhashya
batarere mu atari kabiri. Impfu nk'izivugwa hano Nyabugogo kandi bikorwa n'inkeragutabara nka gutya, mufite ngamba ki kuri icyo kibazo?
icyambere nuko tubashishikariza ko bagomba kuva mu bucuruzi bw'akajagari kuko ubucuruzi ntago bwemewe ndetse nabo tuzajya dufatiramo twamaze gushiraho ingamba tuzana abana kuko n'amategeko arabitwemerera icyakabiri abantu n'abakene tuzabashishikariza kugira ngo bajye mu makoperative niba bajye mu makoperative byibuze bidufashe kugira ngo tubakurikirane tubashakire n'ukuntu wenda babona nibyo bishoro mu buryo buboroheye
kurandura ubucuruzi nk'ubu mu mujyi wa Kigali birasa n'ibyananiranye kuko buri ubuzima mu cyaro wese usanga ashakira imibereho mu murwa mukuru mu rwego bavuga ko ari ukunganira leta mu kwihangira imirimo hakiyongeraho n'abashomeri
cyane cyane yari nk'abadamu aravuga ati nanze kwiba nanze gukora indi myuga y'uburayo nk'uko abandi bayikora kandi nta bundi buryo mfite bwo kubahora kangerageze ndeko nazunguza niba ari n'utu tuji ninde mukambonye mona 500 cyane cyose ndagubuga ari n'ibishimbo umwana wanjye arareho
none subu umukene azacumuza bamwice umuntu niyiba ntibamwice tuzabaho gute twibase tujya kuba indaya leta nimutuvugane tujya gupfa
nk'ibimonyi
ikomeje gutya ngo
umuntu umwe
kugeza abantu batatu ba company aguru niyirondo ry'isuku nyabwogo niyo batawe muri yombi kubera urupfu rw'uyu mudamu icyegeranyo giheruka cy'umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyatunze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu bufata indaya abazunguzaya basabiriza inzererezi n'abandi muri Kigali bukabarundarundira hazwi nko muri gereza yo kwa Kabuga hagamijwe ko Kigali ikomeza kurabagirana eh kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
noneho tujye i Burundi Bujumbura aho abantu 8 baraye bakomerekeye mu gitero cya grenade mu ijoro ryakeye muri zone Kinama Eloge wilika neza aratugezaho inkuru
Icho gitero cyabaye nk'igihe cy'isahimwe n'inusu z'ijoro nk'uko byemezwa n'abari bahari cyo kimwe n'igipolisi cyabereye mu kirabo kiri kwibarabara rikuru RN9 riva ku mugwa mukuru Bujumbura rija mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi icho kirabo kiri kwibarabara rya kabiri muri karitsiye Bururi zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura igipolisi cemeza ko abantu 4 mu bahakomerekeye babaye rwose Moize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi
acikomeretsa abantu 8 aho mbere 4 muri bo babaye gose abantu bateye grenade rero gushika ubu ntibaramenyekana ariko inzego z'umutekano ziriko zirakora ibishoboka kugira ngo izo nkuzi zikibi zifatwe zongere zishengezwe
haheze igihe hibonekeza ibitero ahantu hakoranira abantu benshi nk'ahagarara imiduga parking cyangwa ubunywero inzego z'umutekano zisigura ko ibitero ari iterabwoba Iruhande y'iyo nsiguro ariko ubushikiranganje bw'umutekano buravuze n'ikindi buhanura abanyagihugu na cyane cyane abafite ubunywero.
Icyo dusaba abantu bose nuko inzego z'umutekano ntizishobora gukwira ku rugo kukabare kukabare nuko nabo nyene bagerageza bakakanura bakaraba ingene bafasha abajeje umutekano bigaca no muri ya makomitaro kimo na bose acungera umutekano kugira ngo inkuru itangwe umuntu biketse abajeje umutekano bamumenye hakirikare maze afatwe ibara nk'iri ritaragwa kuko ikigwanisho cy'grenade murana ko ikigwanisho kibi cyane kimara inganda ariko rero duhamagira abantu bose ko wo raba ngene baje barakurikirana aba bantu kuko abatera amagrenade n'abantu bava kure baba barabimura abo nyene tubasaba rero yuko bodufasha hamakaduha amakuru hakirikare kugira ngo inkozi z'ikibi nkizi zifatwe zitarihibara
turatse igitero cyabereye muri zone Kinama mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mu bijanye n'umutekano kandi ku mugwa mukuru Bujumbura kuri uyu wa gatandatu mu gitondo muri zone Musaga mu manuka bwa Bujumbura hazindutse harisakwa ry'ibigwanisho iryo sakwa ryabereye mu makaritsiye ya Gikoto Kinanira na Kamesa igipolisi cyemeza ko cyafatiye ibigwanisho n'abikekwa kubitunga
kaba rero hafashwe inkoho 4 zo mu bwoko bwa Kalashnikov n'amashargeur 7 yazo hanafashwe n'abantu 7 ku mpamvu z'amatohoza twagiye tubonereho rero mbere n'abantu abene gihugu b'umutima batanze ano makuru kuko ibintu nk'ibi iyo bifashwe atabariragwa ni gihugu gwaciteka no gukinga tugasaba nahande ko kurikiza aka karorero kugira ngo ibigwanisho bigifiswe n'abantu inkozi z'ibibi batefite uburenganzira bifatwe nabo nyene bafatwe bitarihe inkoho
Ariko rero hari imijyango imenyesha ko abantu babo bahagaritswe n'igipolisi mu gihe bari bakiryamye mu gaturuturu kandi ko ari nzira karengane bamwe muri bo batashimye gutanga amajwi yabo bemeza ko ababo bakubiswe barashaya imbere yo kujanwa gufungirwa kugashoka zone Musaga Moize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi arahumuriza ko atamuntu numwe azorenganywa muri bo
ahantu hari abantu bafite ibigwanisho nk'ibi vyafashwe nibaza ko ari ikintu gisanzwe koko haba hari abantu bikekwa bagaheza bagahagarikwa naco gituma rero twijeje abantu yuko abo bantu namatohoza uwera ararekugwa ubufise nawe cyo yagirwa agashikiza ubutungane nibareme rero ni mpamvu z'amatohoza si caha twabagirije ariko nugira ngo ukuri kumenyekane maze abafise mu ruhara bafatwe bashengezwe abera bere barekugwa batahe
komisi ya gatatu n'iya kane muri yindwi aho kumusaga hari hafatiwe abantu batari bake mugabo bahavuye barekurwa abajejwe intwaro bamaze kugenzura basangana abanyagihugu bazwi bari mu makaye ingo zitegerezwa gutunga akandikwamwo aba mu rugo rumwe rumwe ahandi hafashwa abantu ni muri zone Nyakabiga hagati mu gisagara cha Bujumbura aho hafashwa abasore batandatu mu kajoro ko kuri uyu wa gatanu abahaba bavuga ko iyo misore yayowe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi kijejwe gucungera inzego api ariko kwa tamutaye kubahagarika babanje kwereka bene gufatwa eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tugume mu Burundi aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe UPRONA yemewe n'amategeko Gaston Sindimwo akaba na Vice President wa mbere wa Repubulika y'u Burundi yamagana abanyapolitiki bari hanze y'igihugu avuga ko bakomeza guhamagarira abaturage guhunga yabivugiye ingozi mu ikoraniro ryo gutora abayobozi bashya b'umugambwe wabo mu rwego rw'intara. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Aho bita kumugumya mu gisagara cha Ngozi ahari ko habera ikoraniro ry'umugambo w'abadasigana UPRONA ishami ryemewe na leta rirongowe na konsiliya nibigira abadasigana b'Ngozi bari bazindukanye urubanza rwo gutora indongozi nshasha ku rwego rw'intara. Michel Ntigacika yarasanzwe ariwe ahagarariye uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi nk'umunyamabanga wa mbere w'uwo mugambwe ati igihuhuzi cyaciye umugambwe UPRONA n'Ingozi nticahageze umutwe.
Twaraciye mu ngorane zidasanzwe, twaratutswe n'abatodututse, turaturubikwa mu mitumba n'ahandi, turatyozwa bibwe bidasanzwe, turitwa amazina atariyo n'icyo tutari. Twaragumije ibanga umugambwe UPRONA ntiwazimangana nk'uko bamwe bamenyera kugira ikiraro cyo gushikira ibyicaro bimeze neza bameho ari babandi gusa bavyifuza kubera atari bo bari hejuru ryabera atari twebwe byose rishake ricike.
Ati ababujije abadasigana gutora babasize mu ngorane nyinshi.
Hari abantu babujije abadasigana gutora umugambwe wa nibabone inkurikizi mbi batebe ni wa abadasigana baca babura iki bavugira abantu b'abadasigana baca babura ubuzi muri leta kuko UPRONA bitarimwo bimwe bishimishije kubera babuje gutora n'utwo bari ku butegetsi batsinze amatora baduha turi kurushi.
Abariko baravugwa n'uhagarariye umugambwe mu ntara ya Ngozi umunyamabanga ashingwa bikogwa w'umugambwe UPRONA Gaston Sindimwo akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahavuye abatomora acamenyesha ko biteguye kubasubiza mu ruhongore mu gihe bwo kwisubira ko
bamwe n'abashinga amateka bamizero y'abarundi mugo tukumva bariko baravuga tukumva bavuga ko ari abarundi kandi batuye kuba bamizero y'abarundi nukupuga nero barachafisi ngumbu yiyo waje wafu mwazi kwa wali kwa imu senare ya Arusha bakababara tsi inzwe tukeko mga wana sikana UPRONA uutsi inzwe ni batsinda tukifuza yuko hamwe wawawo na yuko bifuza kugaruka mu ruhongo ija shati vamba ye mumato woyambura tukaza tukawambika mshati mga wana sikana UPRONA tukawambika ngofre mga wana sikana UPRONA bagasubira mu ruhongo nkuko bayivuze ikibi sukugwa ikibi nuguherayo ruvyoke.
Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yaneguye abanyepolitiki bari hanze bariko barahamagarira abahungiye hagati mu gihugu kongera guhungira hanze.
Uno munsi abatumye baje mu makambi twarayitumvise itangazo ryavuzwe n'umunyepolitiki umwe ari hanze aho abwira abari mu makambi ko buhunga ko bumva mu makambi ngo bagira ababice badasigana tekana niho turi muri abo nyine bari kubavuza iryo jambo ni bamwe batuma mwangara ni bamwe batuma muja muri ayo makambi mu 93 nashaka ndabamenyeshe yuko inkumbu z'ifisi no kujya umwagazi ntawo izo nkumbu zije no munsi zitaje ico gihe zatumye zibarungika muri ayo makambi ugo rukundo no rwamumpekura
mu gusozera ijambo giwe Gaston Sindimwo yasavye abadasigana b'ingozi gutora indongozi zibushitse zigiye kubaja imbere mu myaka itatu iri imbere Michel Ntigacika yarasanzwe ahagarariye umugambwe Iprona mu ntara ya Ngozi niwe yongeye gutogwa Jean Bereke Imanse hagize imana atorerwa kuba icegera ciwe amakoraniro nkayo akaba yugururiye ayandi mu ntara uno munsi akaba yahereye mu ntara zitatu Ingozi mucankuzo ahari wahoze arongoye Iprona Aloyize Rubuka na Rutana ahari konsiliya nibigira asanzwe ahagarariye uwo mugambwe uno munsi ku rwego rw'igihugu Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
abanyagihugu bo muri komine vugize mu ntara ya Makamba bo barasaba ubuyobozi kubagezaho amashanyarazi kuko kuba batayafite bituma badashobora gukora imirimo yo kwiteza imbere Fidelite yishatse niho yarari
Ikiswe umuyaga nk'ubutangwa nshiramo Regidezo nikira kubitwa igisho muri komine yavugizo kuvibaho ngo kutabako uyo muyaga nk'ubutangwa na Regidezo kuragarika imigambi iterambere yokozwa n'igihugu muri komine nkuko abo twaganyira bishikiriza abanyagi gutwa basanze ruhande y'ibiro bya komine vugizo
duhomba vyishi ngimirimo twabikoresheje ntitushura kuyibandanya kwikora
nawe wihombiye
noshinze akaterie ngakora nk'imyango ngakora gasaro do kwafire ngakora utundi tutari duke tujanye n'amatara
nk'akarorero abantu no baratunze inka inka za kijambi kamwe amata menshi amata rero akeneye umega nko kugira bikwe kugira ngo bashobore kuyahingura bahingura mu bintu byose bivanwa amata bikeneye umega nkuba ivyo rero umuyaga nk'ubutariho ni kuvuga ko umwimbo wacu wose no gusesa nta kamaro
iryo kinaje umuyaga nkuba Regidezo irikora gusa kwa nyagihugu basanzwe n'abakozi ba komine vugizo barakogwa ko cumi n'abayirongoye aho ni mu gihe mu biro bya komine vugizo atanyabwonko za kijambere cyo bita abantu muri Gifaransa ziharangwa kuko batamuyaga nkuba bafise bayacandikisha za mashini za kera batisanzwe bazi za mashini za kera zo kwandika urugwa mu mwumva rugwabe n'izo mashini umwanditsi wa komine vugizo ariko arakoresha
ndi umwanditsi wa komine
Umuhiga bwarona bugezweho bakoresha inyabwonko zindi za kijambere mbe mwari mwazikoresha ngahe iwanyu
adutuye dukoresha na rimwe kandi dukoresha iza kera n'ubu
buri baza kuba mwe koresha izishasha hari cyo ayakunguka kuba ku kazi usanzwe ukora
oh harimo akunguka kenshi cyane aha twe turaruhanye ariko iyo ndi ruhishi kandi zirabika ibintu zirasohora ibintu neza bigasa neza
mbega iyo uyikora ayikoresha ingorane uhura nazo mu kazi kawe n'izayo
ndaruha mu ikaraza kubera ari mekanike zibabaza mu ikaraza
akungwa mukuru wa komine vugizo natamuyaga nkuru agide zuhari turabona inyubakwa zimwe 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 amatara aha twavuga nk'inyubakwa zikikuje ibiro komine vugizo ikoreramo kusanze ngaho mu biro bya posita ivugizo mbega mwotubwira ko twumva muri kumuravuza turirimbo mu mashini nyabwonko kuramuyaga nkuba mwepe
umuyaga nkuba tukura kuri reyo sore na traki
Niba murabona ko uyu muyaga nkuba uva ku mishwa y'izuba ushobora gusubirira burundu muyaga nkuba Regidezo
yaboneka ari ibiri kuko nk'umuyaga nkuba wa maprake nashobora gukora imashini tsiya nk'ibise yo ntoshira ko estara ko ngo ngusye uva ko nuwo wundi muyaga nkuba
Na kumuga mukuru wa komine vugizo hari habiyungunganije mu kurondera umuyaga nkuba uva ku mishwa y'izuba ayo mahirwe se ya bose kuraho kuronka be n'uyu muyaga nkuba bitwara amafaranga menshi muri komine vugizo mu ntara ya Makamba Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
ubura ngo ngire nti ko ni inkoko zica zisubira ku kasi
eh mwa mukubuzo ngo fashe Guara, kumbe na uza wavyutse.
Ambele
na kutukera. Nuko kabikiza uwi kumukumu zuba wasa anzu na akuhuye. Subira mu gitondo uri igamira.
Kweta. Ati nje hame.
Akuna.
Ahubwa mkira nimba harijo mura. Davikon hakirikare.
Ewe guara nao. Umbiriza nda kubgiri.
Ego.
Ibyo gukora birahari ariko banza urindire shushu two kujyo banza utamire erega mwana buje hakora munda
okay yego no kandi banza njye ariko mukurindira
yego sha hewe bwabo ndi warutunye ku gitabo wakabaye uzi gusoma
eh yo no banganya gucya ntazi gusoma
reka kumbe
ahoko bakana niye
None ugo rutabo rungana amahero gose urarusoma uruheze gantuze
aha
ha cyenda ruzaniye ngiye nabona mukamwe
ini bible neno la mungu
utabesha n'injiri gagwa
yemwe gai
none uruye ni ni nyabaki have some turan ngo ne
new
New Testament. New Testament.
New Testament. New Bible ya English.
Eh, ha. No, mbazi vya vinyo mazuru. Na vya na wakui menye la jeo. Elika buka bundura hamba ye kwa.
Eh. Eh, Ricky.
Ha, nushubura gusame vya vinyo kavyo mba. Wache mwishure lero.
Aha, eh. Yombele batashaba tuteke kakubunguka.
Eh.
Narimu kuhezi giche chambe chomu secondary school.
Eh. Kavyo nebiki.
Mama shule yisumbuye.
Utabesha?
Aha.
Amashule yisumbuye.
Kwa kweli nari ndayajanye.
Yo, erega barakononeye mwana. None, ndakwibarize gatoya. Uwo kuronderera ishure. Uwo bandanya kwiga.
Ahubwo no batomboye.
Ndakubwiye ubwo bwenge bwawe si ubwo kujya mikanga ha muhira nuko kuronderera ishure subire kwiga no kuri
kweli
yego no
kuri mukoze
mbe bashe ndabigenze gute none kuri natashure mbona ryo gusabira
kwagerageza gerageza aho byo bari ni hose no genda jengere ishure gusa
mbe bashe reka nzoje kugusabira ku ishure riri hano ryiga ko basengeza nabanje bashe
eh boba naho nyene mbe
kandi sha Hey, si hagufi mwana.
Hey.
Mugabe cyo ndahakundira. Ngo barigisha neza rero sha.
Kweli.
Wabo nabajidinge ndabahakunda.
Hey.
Ngo nta nirindi shure wo barangira ko ngo bemere.
Uransabira ho nyene.
Yego.
Ndi nibona buharonka.
Reka nzoca ku mufaso nari hanarongo uyu mukuru w'umutumba. Ntazobura ica fasha.
Oh, byaba n'ibyo.
Mugabo gagwara. Amashure yo baragoye.
Ngusa.
Nugusenga.
Nugusenga.
Eh, no kuri ya bido nta mufundikize fisi. Eh, bashinda yiduga na gute. Ive. Wai fete. Kene katiwa.
Daje bane kumunyumanga nawe. Ah.
Sha tugenda abantu bataba benshi. Aya masanazi yo kumunga baba batanga kuba bishiga yizi ngo tugende shako.
Buramanuka jindi ndagusangayo.
Uti.
Kandi sange wamvomeye.
Ego kweli ndakuvomera. Ega bwa ndise yendo muboyi wawe.
Oya sibi.
Changa yo tugende. Kandi nawo numuntu benye gutwara ibido. Ntakuzuyine tagazi. Ataruko naho
ibido jewe bika mwiri kwa ndivu nani kweli mwari ndowo kandi singena ndivu
ataruko susubirayo urazum
eka sha
bazi kwa yo amaono na mazi misi yose
bega
kumbe wari muri ivyo tuse bira no kwisinda vyumva ibyo ibyo gusize maso muri ibyo
None bishaka kwiki wewe. Bogi tumanuke shanyimba tumanuka wewe ibyo navyo nibikora.
Oya abanzo mbigire sindavyumva
igano. Oya ndaba neza uheze. Mbona gutegaji. Agapute katots. Bisheshere kirajeje tahe.
Mega ibyo wasanze cyane. Ibyo bishize maso nibiki. Nuko isinda vyumva.
Oya aya namwe bafaresha. Ndamurika. Bogi tumanuke none.
Iyo ngeso waduka yo kwisigira aho utaziga ibete wayikuye.
Jere uratanguye kunyinjirira i mbabarira shahu ngo tugende.
Aho si badonde ngirikwa na gaibete baguhenze.
Ahe. None ntawo changa tukamanuka kuvoma hakikaye.
usa gucyo jenyine umwaga gikoja
oche sigara ngaho rero je baba sinijane sito none kandi ntumbira ibyo gutwara amabido.
Aya ya. Ikizuba kiri hano naco mukunyoteza. Yugururi ryo chupa shambe ndinywera. Abo nawo bari bariyumvira ivyo bafata.
Eh.
Ye? Ifana gadori? Eh. Ayo mera no bandaya tayo kwe. Niera weho.
Nega foto.
Oi. Aho rero wanse kuzima ngo munsi watanguye guhembwa. Ntuzo hano sorolera. Dori ndi wewe ndazi ko ari kuyigirisha. Dori. Kubita icupa ntangorane. Erega niyera ntazosha za gusarisha ku ishuri.
Ata, ugomba uvuge ko niyera tuzo gukora ku ishuri wacu.
Ukanguka. Aha. Waruzi ki? Ugo ni kumeze gani? Aha Dorine yoyowe gukora ku ishuri wabo ntumuvugire.
Aya reka tunwe tunezerwe. Ibyo bindi nazo nta nakamaro ko
kubitebamo.
Aho mbari rasha. Nizo kuje ku ishuri wa nta bya makleda sikora hari. Repetitive.
Bona bama basubira ku ishuri ngo baje gutamba. Dori, ndakubwiye. Hajya mu amuzi cyo mukora. Yego.
Ai, nani sika shadow.
Kimayi. Niye oya reka ko twica uzaje gutangaza urukino rw'umupira w'amaguru kwega. Yeah,
reka mana oya rindira fanza ndakubaza urazi gukina football wewe
n'abana bashe mutiki fofa uri bage ko bahora umugara kapitene kushuri wacu
kapitene yana muri football.
Wajuke okay, na jidiyo ni munyarutse ni rega nitwe dusigaye nani
ahubwo mwe ati muranabaye aho kandi nashinyangira mu mugwa y'imibembe we bari kwiruka gute gashaje
ahubwo mumbaritse
none naje anishije bahuye ubona gute kuri ije zirani eh mera ndi drogoba
drogoba bas
ahubwo reka nshike mu kibuga abanze baje kumwe
umbe baje kumwe nawe we
Hobo bahungu tangura mwishusha. Ducamoke.
Yegosha. Umuntu hazanye cyumbero cy'imipira. Iyo ari kandi atuka mu mafite gura spectacle bari kwa bari kiga muza.
Umve bashya didio nawe. Spectacle yasi. Ya. Ba.
Abyo waru, abyo waru umpi.
Eka share.
Tane yase kuyasa. Yari yatwemeje.
Tinha de eu em home.
Esse
vai atuar para
ter
ganho de espetáculo. Na cachareca. Na tarifa home. Crebiage. Já com a minha já.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, ahangaha niho amakuru n'iki kiganiro Ntamenwa bihagarariye. Ndabashimiye cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza. Imana ikomeze ibafashe mwumva radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.